Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezeho igeni no ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana yaragirije umuhari M23 ugwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ari wo utera abasirikare ba ONU bari mu buseruko bw'icyo gihugu. Iri tangazo ryashikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa ONU Bintu Keita liji nyuma yaho igisirikare cha RDC gitanguriye ibitero kuri uyo muhari ku munsi wa kane. Keita yavuze ko M23 wateye abasirikare ba leta hamwe n'aba MONUSCO bari kubungabunga amahoro muri icyo gihugu. Abanyagihugu bo mu gisagara cha Goma ni mu ntara ya Kivu y'Uburaruko bo bavuze ko MONUSCO yakoresheje za kajugujugu muri uko kugwana n'abo baroberi. Itangazo ryasohowe na M23 naryo ryavuze ko abagwanyi babo birukanye inteko za leta zihungira mu ikambi ya MONUSCO bica bituma abasirikare ba ONU nabo binjira muri urwo rugamba. Umuhari M23 wongeye gutanguza ibitero mu ntango z'uyu mwaka wagiriza leta ya Congo kuba yarananiwe kubahiriza amasezerano yo mu 2009 yasaba abo kwabo bagwanyi bo kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Muri Afrika kandi perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi w'Imana yavuze ko azogendera igihugu cy'u Burusiya na Ukraine mu bihe bya vuba ku izina ry'ubumwe bwa Afrika arongoye muri iki kiringo. Uru rugendo rwari kuba ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatanu ariko ntibyakunze ku mvo z'amatariki atamworohereje biba ngombwa ko hashingwa iyindi tariki. Yavuze ko yahawe uburenganzira n'uwo muryango kugira ugo rugendo rube kandi ko n'Uburusiya bwamurungikiye ubutumire. Perezida Macky Sall yavuze kandi ko ubumwe bwa Afrika bwemeye kuzoshyira hamwe abaperezida bari muri uyo muryango wa Afrika bifuza kuzoganira na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yavuze ko nibi bizokogwa mu ndwi ziri imbere. Ugutera Ukraine ku Burusiya kwatumye umugabane wa Afrika winjira mu bibazo by'ubutunzi, ibiciro by'ibiterwa nk'ingano biraduga ndetse n'ibiciro by'ibitoro. Ibi byatumye abanyafrika batabona kumwe iyo ntambara. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu Senegal yahisemo kutagira icivuze mu itora ryatunganijwe na ONU ryasaba ibihugu gusaba Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine. Kuri Afrika kandi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Guinea barasubiye kwemerera Alpha Condé yahoze ari perezida w'icyo gihugu kuva mu gihugu. Itangazo ryasohowe n'abasirikare baramutswa ubutegetsi muri icyo gihugu rivuga ko Alpha Condé yahawe uruhushya rwo kuva mu gihugu kugira aje kwivuriza hanze. Iryo tangazo ntiritomora ariko igihugu agiyemwo ndetse n'igihe azomara hanze, ntirinavuga icyo agwaye, gusa yumvikanisha ko ari kuri we gusohoka igihugu kugira aje kwisuzumisha ku baganga batandukanye. Alpha Condé w'imyaka 84 afise dosiye mu butungane bumwagiriza ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no kunyuruza abantu batandukanye. We n'abandi bategetsi bagera kuri 30 bahora muri leta yiwe ubutungane bwari bwavuze ko batemerewe kurenga imbibe za Gine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku Imana niho yashika mu Buyapani, n'urugendo rwa mbere agize ku mugabane wa Aziya nka perezida, kandi ni mu gihe Korea ya Ruguru ihiga kugerageza ikindi kigendajuru cya misile. Ategekanya kubonana na mushiranganje wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida kuri uyu wa mbere, aho agaragaza umugambi wo gukorera hamwe urudandaza uzoburongowe na Leta Zunze za Amerika. Uru rugendo rubaye mu gihe ubutunzi bw'Ubushinwa bwahungabanijwe na COVID-19, Amerika ikavuga ko rutumbereye kandi kugumana ububasha muri ako karere mu bisata by'urudandaza hamwe ni vya gisirikare. Umushikiranganje w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'andi makungu we ntabibonuko avuga ko yavuze ko ahubwo urugendo rwa Perezida Biden muri ako karere atakindi rugamije atari gucanishamwo no kubiba imbibe kubiba intambara mu bihugu byo muri ako karere ka Asia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru ku ntambara yo muri Ukraine, umukuru w'intumwa z'Uburusiya mu biganiro by'amahoro na Ukraine yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwifuza gusubira ku meza y'ibiganiro kugira barabe ingene amahoro yo garuka. Mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri Byelorusiya, Vladimir Medinsky niwe aserukira intumwa z'Uburusiya muri ibyo biganiro, yavuze ariko ko Ukraine ariyo ikwiye kwerekana ko ifise ubushake kuko ibi biganiro bibandanya, kuko ngo ni nayo yafashe iya mbere mu kubihagarika. Ibiganiro hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine byatanguye kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Abashikiranganje b'imigenderanire n'andi makungu b'ibyo bihugu, no kuvuga Uburusiya na Ukraine, barahuriye muri Turukiya mu kwezi kwa gatatu, ariko ibyo biganiro bagize byose uko byabaye nta nyishu byatanze kwihagarikwa ry'intambara.
Harize Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri website 3 akaburungu radio trovewa akaburungu.com. Nongere ndabashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru: President wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi arabandanya urugendo rwe mu Burundi. Mu rugendo avuga ko ashaka kwigiramo ingene u Burundi butunganya ubudimi n'ibya gisirikare, akongera akanoganzamo imigambi itandukanye yifuza gukorana n'u Burundi.
Celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui du chemin de fer qui passerait par le Burundi pour terminer au Congo à Kindu plus précisément.
Aha, muri make president wa Congo Felix Tshisekedi Chilombo avuga ko umugambi umuraje ishinga cyane ari wa gari ya moshi ihuza u Burundi na Congo. Mu Rwanda naho muri make bamwe mu banyagihugu bivuza bakoresheje mituelle bagiriza amavuriro ya leta kutabakira neza. Tubafitiye n'amakuru agezweho mu gisata cha sport n'imikino, aho tuza kwibanda kuri bal ibandanya kubera mu Rwanda musangwe kazi. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi havuga ko ari mu rugendo mu Burundi kuraba uko ashobora gutunganya ibikorwa by'amakoperative y'uburimyi mu gihugu ciwe, afatiye ku karere k'u Burundi hamwe no kuraba uko yo kwigira ku Burundi mu gutunganya igisirikare. Mu rugendo yatanguye kwa gatandatu akaza kurusozera no musi kuwa mbere, amenyesha ko we na mugenzi we w'Uburundi Evariste Ndayishimiye bazovugana ku mugambi rusange wa gari ya moshi uhuza u Burundi, Kongo na Tanzania. Inkuru tubaza mugenzi wacu Elo Julika neza.
Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yitezwe gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isaha 5 z'agatondo, ariko yahageze isaha 11 z'umugoroba. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbere y'umubonano no kwakirwa ku mazimano, Perezida Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bateye igiti cy'umwembe ku kirimba cyitiriwe kwa Ntare kiri Bujumbura nk'urwibutso. Bahejeje umubonano, Perezida Tshisekedi yabwiye amenyeshamakuru ko yaje mu Burundi kugira amenye u Burundi n'abarundi birushirije, ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bimwe bitunganijwe neza kurushiwe harimo igisirikare.
Je
viens ici pour m'enquérir de ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici.
Naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu nko mu bijanye n'uburimyi, amakoperative y'uburimyi, turabe uko bitunganywa hano, turabe uko igitsirikare cyubatse kikisahiriza ubwacu, n'ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu, imigambi irahari iduhuza. Mugabo wamfitse ku mutima cyane ni wagari ya moshi. Iyo nzira y'indarayi izova muri Tanzania ice mu Burundi, hanyuma iherezo ribe muri Congo, muri Kindu. Turafitse n'umugambi wo kubaka ikiraro gihuza kivu bumanuko n'imwe mu ntara z'u Burundi.
Une des provinces ici aussi au Burundi.
Niko yavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amajana y'abakongomani bari Bujumbura bari baroye gutegera Perezida Tshisekedi. Uyu musore yavuga ibyo yifuza ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Congo boganira ko na cyane cyane gukoroheza abanyeshuri b'abakongomani n'ibyerekeye umutekano uhungabana mu buseruko bwa Congo.
Icyo twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kubyerekeye ujya taxe ya COVID, kuko abanyeshuri benshi bako rinjira mu Burundi ijya teste ya $15 iri ejuru gose. Ikigira kabiri ni gucya gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga aha bari poze ata bapolisi bari ko baraza kubarondereza ko amadokima. Aha tusaba ko ukuru w'u Burundi w'igihugu cy'u Burundi yoganira n'umukuru wo muri Congo gufasha, kuko atakarere k'iwacu muri est yo muri Congo hateka habe amahoro ameze neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntacyo yavuze yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa Congo. Uru rugendo Perezida Tshisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzomushikana mu ntara zo hagati mu gihugu, harimo Gitega irimwo murwa mukuru wa politike ku birometero birenga hagati ijana uvuye Bujumbura aho yashikiye. Ibaye inshuro ya kabiri Perezida wa Congo wagendera Burundi. Ijya mbere hari ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019, akaba yakiriwe na kugendera Perezida Pierre Nkurunziza yatwara Burundi icyo gihe umwaka umwe imbere y'uko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na Perezida Ndayishimiye baturuka mu mugambi umwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu 2005. Eloge uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Hello Julie Kaneza, urakoze. Tukivuga ku vyurugendo rwa President wa Republika ya Demokrasia ya Kongo mu Burundi, abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira bamusaba ko yovugana na mugenzi we u Burundi bakava naho amadolari 15 y'igipimo ca COVID ya 19. Abakongomani barinda gutanga kugira ngo binjire mu Burundi. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira.
Bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bakunze gukora ingendo mu gihugu cy'u Burundi, baganire n'Ijwi rya Amerika bari mu mujyi wa Uvira, bifuza yuko mu ruzinduko rw'iminsi itatu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ari gukorera mu Burundi guatorera umuti ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga abakongomani bishura y'igipimo cya COVID-19 uko banyuze ku mpaka wa Gatumba.
Icyo twifuza cya mbere ni ukorohereza abaturage uruja n'uruza hariya ku mipaka, kuko hari ikibazo cya COVID twishyura amafaranga menshi cyane, bagapima abantu hano ku mpaka wa Congo nyuma y'iminota 5 bagasaba kandi bagapima itest imwe, tukabona ibyo ngibyo kwari kuremera abaturage bashaka ukuntu uruja n'uruza barworohereza.
Kenshi tuje Bujumbura kuko ariko ubuvuzi buteje imbere kwa raporo na mujyi wa Uvira, ariko biri mu kuba blocage ku bashaka kuja kwivurizayo birakabagora. Icyo twasaba kuko Perezida w'u Burundi na Perezida wacu wa Congo bavugana bakadukurira icyo kintu ari amafaranga ya COVID akavaho bikorohereza abagenzi, dore ko na COVID yarashize ntayiriho kuko isaba amafaranga gumaho.
Kubera ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya COVID-19 abaturage basabwa yatumye bamwe muri bo bareka imirimo bari basanzwe bakora irimo ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ndabunguye Tshisekedi yarasanzwe ari umushoferi utwara abagenzi Uvira Bujumbura, amaze imyaka ibiri adakora kubera amafaranga y'igipimo cya COVID-19 bishura.
Ku munsi twavaga hano mbere COVID itaraba, tukava hano tukaje i Burundi, umushoferi umwe yagiraga ku kuruse zibiri zaba nyinshi ni zitatu, ariko buri munsi twakoraga. Kubera COVID yabaye iyi n'imyaka ibiri ntabwo tukira twambuka dukora. Amafaranga ni menshi, $15 ku Barundi, $5 ku Bakongomani. Wareba guparika imodoka muri parking kugira ngo ugende ukabura abakiriya, nta bakiriya bagenda kugira ngo batange ayo mafaranga. Natwe abashoferi twaparika imodoka hariya tukabura abagenzi. Twasabaga Perezida wa Congo n'u Burundi bakure hiriya COVID.
Kuruziza Serge we ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi muri Uvira, nawe yemeze ko amafaranga ya COVID-19 basabwa ari menshi.
Perezida w'u Burundi n'uwa Congo bari kumwe, bakwiye kuba nk'ababyeyi bakaratsa ikibazo kugira ngo imigenderanire yabo ibandanye bakatwugurira imiryango batanze kudusaba amahera ya covid kuko covid yararangiye uvuye muri Congo uri kurasubira mu Burundi bakaguca idolari 10 mu Burundi zitanu utusanga twe dufaranga rusiri mu muryango ugasanga usitse mu muryango atatu ufise umukomane nawe nayinzira afise ibibazo kuko muri Congo arariha zitanu mu Burundi akariha idolari 15 nawe nyine usanga umenga ntiyorohewe hagati y'abantu n'abakongomani twarukuye bari bakwiye abaperezida kumvikana bakatworohereza
usibye amafaranga y'igipimo cya covid 19 aba baturage bifuza ko avanwaho n'abaturage b'abarundi bakorera imirimo yabo muri Congo nabo bifuza yuko bakuru b'ibihugu byombi bavana amafaranga ya visa asabwa abarundi bakorera muri Congo
cyo kibazo cya deje nako kirangiza none nk'ubu urishe idolari 15 urupapuro rwa deje mara amezi atatu ukaba ruhetse bagufasha itarufise bakucitorare 10 iki urumva bicaye bahata n'icyo kibazo akugitukurira ni nako twinjira twararishe kandi tukaba tuzwi mu gihugu umva kubitukurira natwe wabona n'umukongomani agiye mu Burundi cyaba mu Burundi afise ikimuranga kandi mahera bamwaka rero natwe kuva kuye kuri no muri Congo cyo kibazo bakagikemura bakagitukura bicyo n'icyo cya DJ
iki kibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya covid 19 asabwa abaturage b'abakongomani banyura ku mupaka wa Gatumba mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2022 cyagarutswe mu nama yabereye Uvira yahuje abakuru b'intara zitandatu zihana imbibi n'intara ya Kivu y'Epfo ariko kugeza ubu ntaragabanwa Vedas Ngavu ijwi rya Amerika Uvira
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Rwanda abivuza barinze gukoresha mituel bavuga ko bitaborohera kuronka abaganga babakira babahinga bamwe mu barwaye indwara zikomakomeye zisaba abo baganga bemeza ko iyo bataronse uburyo bwo kuja mu mavuriro yigenga amavuriro ya leta abakira yatevye ku buryo bishobora kubaviramo no gutakaza ubuzima leta yemeza ko iri kuyiga ikino kibazo muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Asunta Kabushi
Ni kenshi abaturage bakoresha ubwishingizi mu kwivuza bwa Mutuelle de Santé bakunze kugaragaza ko hari ubwo bahabwa serivisi batishimiye. Icyo bahurizaho kenshi ni uko abafite ubwishingizi bwa Mutuelle bafasha kwivuza indwara zoroheje ariko iyo bagize ibyago byo gufatwa n'indwara zikomeye zibasaba kwivuriza ku baganga b'inzobere bibabera ihurizo. Kugeza naho bashobora gutakaza ubuzima abandi bamwe mu baturage twasanze ku bitaro by'Imasaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali
bari bampaye transfer ngo nce muri scanner mpageze kandi nari ndembye pe barambwira ngo uzaza mu kwezi gutaha kandi ndi mu bitaro deje noneho byabaye ngombwa yuko dushakisha uburyo bwo kujya muri privé njya gutanga amafaranga muri privé kugira ngo bandamire kuko iyo batamfatirana kose pemba narafu
camukyoma ntago byoroha harugo baguharande cyo kuzagaruka
iki kibazo cyiyongeraho icyo abaturage bagaragaza ko cyo kubura abaganga bahagije gituma uganyivurira ashobora gutegereza umunsi cyangwa iminsi ibiri rimwe na rimwe akabashirira n'igihe umuturage atarakirwa kubura imiti mu bigo nderabuzima nabyo bikomeje kugaragazwa nk'ibibangamiye abafite ubwisungane mu kwivuza bwa Mutuelle de Santé
nkongera imiti cyo cya diabete itwitera imiti ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti kandi imiti niko buzima nayivuze nyine no gupfarapfa ariko turaza hano tukatugaho nta miti hafi
naraje rwose birinda bigeza nka saa yine z'ijoro ntari namenya ngo ndwaye iki mbese basuzumye ndara hano ku ntebe
Itari Rwanda ivuga ko ifite ikibazo cy'abaganga b'inzobere kuko ifite mu gihugu hose 689 gusa Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Ngamije Daniel asobanura ko ubu bafashe ingamba zo kubongera aho buri mwaka bagera kuri 30 basoza amashuri yabo Minisitiri Ngamije akumvikanisha ko ubu banoroheje uburyo abarwayi bafashwa kugera ku mavuriro yisumbuye
niba hari service tuzi ko itangwa byanze bikunze nko muri King Faisal Hospital wenda indwara z'umutima n'ibindi mu gihe hari umuspecialist umubonye uwo murwayi mu bitaro bya district si ngombwa ngo akore rwa rugendo rwajyaga rumunyuza muri CHK akazabona kugera kuri Faisal ibyo byavuyeho hari amasezerano twashyizeho umukono mu cyumweru gishize na Faisal atuma umurwayi uwo umwe numu specialist kandi akabazi ko iyo ndwara ivurwa gusa muri King Faisal Hospital ahabwa transfer akajya muri King Faisal Hospital akanavurwa
nubwo yamavugurwa komeje leta yemera ko muri bibiye mavurira mwe namwe hagaragara ikibazo cy'imiti idahagije cyangwa se rimwe na rimwe ikaba yabura
ni ikibazo kijyanye cyane cyane abantu bagiye muri imiti batsindiye amasoko muri kigo cy'igihugu kuzana imiti nawo bafite ikibazo cya transport mu buryo bwa international murabizi transport yahungabanyijwe n'ibibazo byinshi biriho ku isi bityo rero icyo twagikozeho nuko twashatse mu gihugu abandi ba grossists cyangwa se sellers bafite imiti ku buryo twayigura noneho tuka supplying al pharmacies uturere nazo ziga supplying ibigo nderabuzima
usibye ubuke bw'abaganga b'inzobere baboneka mu Rwanda nabake bahari bahitamo kwigira mu mavuriro yigenga cyangwa gukora indi mirimo idafite aho uhuriye no kuvura kubera ko mu mavuriro ya leta abaganga bahembwa make kandi bagakora amasaha menshi mibare itangazwa n'urugaga rw'abaganga mu Rwanda igaragaza ko mu Rwanda habarurwa abaganga b'abanyarwanda 1310 n'abanyamahanga 900 bose hamwe bakaba 2010 muri abo akaba ariho hagaragara umubare w'abaganga b'inzobere imibare ihari kandi yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza kugereranije n'abaturarwanda bose babarirwa muri miliyoni zirenga 12 n'umubare w'abaganga bahari umuganga umwe abarirwa kubarwayi bagera ku 600 buri mwaka uyu mubare ukaba ari munini utatu babaganga bita ku barwayi uko bikwiye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezeho mu gisata cya sport duhereye mu Rwanda akomeje kubera amahiganwa ya bal umenyesha makuru wacu wa sport Jean-Claude Munyandinda ariko bidukurikiranira na hagufi
Mu mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League irimo kubera mu Rwanda, ikipe ya Rege Basketball Club ihagarariye u Rwanda yasezerewe rugikubita muri kimwe cya kane kirangiza. Yakuyemo n'ikipe ya Forces Armées Police muri Cameroon mu mukino w'ejo mu kwa gatandatu yitsinze amanota 66-63. Muri uyu mukino, ikipe ya FAP yakomeje kurusha imbaraga ikipe ya Rege kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Umutoza w'iyi kipe y'abasirikare n'abapolisi muri Cameroon, François Egey, yatangaje ko biteguye neza kandi ngo bagomba kwitwara neza imbere y'ikipe ariyo yose bazahura batitaye ku kuba araje kumwanya kane mu itsinda rya ni ryakiniraga ikairo mu Misiri. Ibyo kuba twaraje kumwanya wa kane ibyo ntacyo bivuze kuko iyo tuza guhabwa amahitamo ngo duhitemo ikipe tuzahura twari kwihitiramo Slack yo muri Guinea kuko nayo yabaye ya kane. Ubwo rero twisanze tugomba gukina na Reg Basketball Club kuko yari yabaye iya mbere muri Sahara. Twarayize tubona ni ikipe nziza ikindi kandi izaba ikinira imbere y'abafana bayo. Ibyo rero byatumye tubwira abakinnyi bacu tuti ni ukwitonda mugakomera mu mutwe muzaba murushwa abafana benshi. Ibyo rero twabishyizemo imbaraga nyinshi bituma dutegura abakinnyi bacu neza tubafasha gukosora amakosa ariko cyane cyane tubigisha uburyo bwo kugarira nababwira ko ikipe yacu yari ihagaze neza mu bijyanye no kugarisha. Muwundi mukino wa kimwe cya kane kirangiza wawe kwa gatandatu Petro de Rwanda muri Angola yasezereye AS ari muri Maroc yitsinze amanota 182-89. Mu mikino wa kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ejo bundi kwa gatatu ikipe ya Forces Armées Police yo muri Cameroon izahura na Petro de Rwanda yo muri Angola naho US Monastir yo muri Tunisia ikazacakirana na Zamalek mu Misiri. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje imikino igeze ku munsi wa 28 ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino ibiri ikipe ya Espoir FC yanganyije na Marine FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Kamarampaka Rusizi kuri Stade ya Kigali Nyamirambo AS Kigali yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu Gasogi United yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe Rayon Sports itsinze Tensel FC ibitego bitatu kuri kimwe. Imikino yombi yabereye kuri Stade ya Kigali Nyamirambo kuri Stade Umuganda I Rubavu ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bitatu kuri bibiri. Uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino itatu Mukura Victory Sports irakina na Gicumbi FC kuri Stade Kamena I Butare. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo harabera imikino ibiri Gorilla FC irahura na APR FC guhera saa sita n'igice hanyuma Kiyovu Sports ikaza gukina na Etoile de l'Est guhera saa cyenda. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona amakipe aza ku isonga ni abiri ariyo APR FC na Kiyovu Sports zombi zikagira amanota 60. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 18 n'umwenda w'ibitego 22. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakoze reka aya sport duce tubabandaniriza mu Burundi migwi ya Flambeau du Centre na Bumumaru niyo izohura mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru muri basketball naho ejo kwa Mungu niho hasozerwa umunsi ugira gatatu w'ihiganwa rya basketball mu gihugu cyose. Désiré Hatungimana abitugire ku muriri.
Muri zo nkino za basketball mu gihe abakunzi b'ugurukino bari biteze ko imigwi inkuru nani na New Star abariyo iri mu bibanza vya mbere siko biri kuko muri kino gihe hari umugwi wa Jimkana uwo mugwi ukabatsinze Brothers ku mwaka wa 1963 muri Jimkana uno mwaka bamenyesha ko atakindi barondera atari gikombe. Fistari Gatabaza amenyeza uwo mugwi amenyesha ko bavyiteguriye
anini ni shaka n'ibyo dushyira imbere hamwe na concentration muri je on ne grige pas l'adversaire match aussi pas trop sérieux c'est lui qui m'a fait passer la ligne ça tombe muri ligue n'ibintu bigoye urugamba ricari kure kugerageza kugwana kugira ngo ikibanza cy'ambere kigumemo ishikafaza ale gihere objectif yacu ni gutwara ligue. Gutwara ligue naho bisaba gutsinda imigwi ikomakomeye twara ari imigwi ibiri tumaze gukina n'ibyo y'Ubujumbura n'ibiri ya ruguru nkuko mwabibonye twe twatanguye match nabi nta match nimwe ko negrije.
Mu zindi nkino zabaye New Star yatsinze Young Eagles ku manota 95-71 umugwi wa Rezipo utsinda Aigle Noir amanota 82-63 urunani rwatsinze gorohewe cyane Brothers ku manota 117-53 nayo umugwi wa Remesha ukabatsinze Dinamo mu rukino rwa rukomeye cyane ku manota 65-61 mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'Imana hari haramutse haba inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Umugwi wa Flambeau du Centre watwaye igikombe cy'u Burundi ukaba washyiye mu nyuma atsinda Aigle Noir bitsinze kuri bitatu minota 2 mu rukino rwa mbere. Flambeau du Centre yatsinze Aigle Noir bitsinze 2-1 mu rukino rwo gusubiriza iyo migwi yose ikaba yatandukanye inganya bitsinze 2 ku bindi kugeza ku munota wa nyuma w'urukino. Aigle Noir niyo yari imbere baza kuyigombora ibona gutakaza amahirwe yo kuzokina urukino rwa nyuma. Emenzo Habonayo amenyereza Aigle Noir amenyesha ko mu mupira w'amaguru ariko bigenda
bagomboye ni twadufite match kuva kunangushika ku mpera barashobora gutsinda baragomboye nibaza ko n'umupira n'umupira w'amaguru abivyinshi bavuga ko nawe menye ibyo byabaye byashyize mugabo nibaza ko ni kuzakirwa nyine nibaza ko igikuru tugiye gutegura ibigiye kuza mu nyuma kumuhanya tove mahiganwa nibaza ko na byinshi bavuga ko n'umusa.
Rukundo Jean Dodier icyegera cy'umumenyereza wa Flambeau du Centre amenyesha ko kubona baratwaye igikombe cy'u Burundi bitababuza kugwanira ibindi bikombe ahubwo ngo bibaha inguvu.
Sinabwo twitegura n'ishaka rikomeye kuko eneje twarahuye na president ujo azutinire n'igikombe cya coupe du president kirimo kuko rasora ko la saison passe batsinze kuri final nitwara gusubira gukomeza la même erreur nubwo tuzakina na buma muri wayo ni equipe tu respecta nayo tuzi ko ijo cyangwa ingufu nyinshi ngo parvenu kubona tike yo gusohoka ngatubize ko tuzitwara neza nubwo tuzakina na buma muri wayo narabwiye abantu ko igikombe twaronse la fois passe tukifata nka motivation mu ma coupe tuko turakinira sika nyuma izibiri twaje tusigaje turizera rero zako erreur twakoze saison passe tuzokitangira kimaniza turose cyo tuzashima mugabe yo objectif turayifite kugeza ku kanyuma.
Mu rukino rwa nyuma Flambeau du Centre izokina na Buja City yatsinze ibitsindo bitatu ku busa mu nkino zibiri zahuje iyo migwi. Mu rukino rwa mbere Umamuro yatsinze igitsindo kimwe ku busa, mu rukino rwa kabiri itsinda bibiri ku busa umugwi w'igisagara cya Bujumbura. Tubibutse ko utwaye icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu aca serekira Burundi mu nkino za Afrika z'abatwaye ibikombe iwabo. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi ahani uduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twa twashyikiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhare bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ikumi na Joy Diane Nahazwe yakoze Nadia Taha yabyegeranije ahandi tuzaza kuba turi kumwe mu yandi makuru aza kubagezeho mu mwanya uri imbere mu kwinjira mu bandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye byose bya Amerika.